Gakuza.
Tunywere mu Gakuza nurukurikirane gudukino mutegurirwa mugashikirizwa n'umuhari uharanira gateka kazi na muntu rigiteka. Tuvuga kubiriho twigisha dukebura tugahanura. Muzokwama mudukurikirana ku munsi w'Imana biciye ku muhora wa WhatsApp guteranya amajana 256 amajana 71 178 amajana 261 sit wetsitatu akaburungu league agakwego iteka akaburungu bi Facebook league iteka tweet @ league iteka
Pira yama pangaro meza meza akarani wako mwono Simbulisha ndagawa
Karibu 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 Yama jipo
Kwa msa tigezgo yuhu Uta urubi ushe Masa mura ronga
Wango ya sefi
Chef Ano na mbagenda bariri nimbe Shura kukua takura kama
Ano
na kote mbo Ibiza wigie buhe
Aha
Uhe runo mwono Hamu dana za tembeleza Uta usumila kuwa ya mwono kima gisagari
Kabisa Ushe Mufuko, I am looking on no.
Wait up. Come, Jack and Baho. Nico, you're in the Punanga.
The comments were worse. I'm a Murmuka.
What are you up?
Eh? Then you were Japan Mufiara.
Namukitan.
If you have to get a phone, please.
No, 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 no,
no,
no, no, no, no, no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Panda no kemura tera makhe.
Ugo batoje cheze.
Umbereza. Jewe nitwe turahari. Uhere no munsi. Kizira kiziririzwe. Ko munsi utembereza ibintu ngaha. Muranyimwe.
Aba nimwe bahungabanye umutekano w'igihugu.
Aba nyene.
Ubwinekeje inyuma uto tuntu yiriko arayerereza.
Ukurusha
wowe. Yaho, yaho. Nidra hamwe abyumvise.
Ari ko gato
kimwe. Uzo birenga. Gera mu kids.
Soko bapfungi.
Ariko akasakarengana kwe. Urudara zako tuzigomwe no mategeko. Ikosa twakoze niri. Urebeho bagira fritish nzara. Etwa jingingo nani zaza gato.
Shaka pro.
Sa.
Wareke. Icyo bagira ni kimwe.
Burya mu ndaharari nzara. Akazinduka inziko.
Ibyo byazo ni.
Tunywere mu gakuza.